mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Mu bisanzwe ntawe bora kudakenguruka iki gikorwa ni igihoba gikomeye cyane kizotuma igihugu cyacu tuyanira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community.
Uyu ni umwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje ibarabara rya Bujumbura Cibitoke mu Burundi agaragaza umunezero afise ko n'iryo barabara ritanguye gusanugwa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imiryango y'abarundi igera ku 108 yemereye ko ishaka gusubira mu gihugu c'amavuko atagahato. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze zimwe mu mpunzi z'abarundi bipfuza gutahuka mu ikambi y'impunzi rinduta muri Tanzania zahawe ibipapuro vyo kuzuza vyazihawe no munsi kugira ngo bemeze ko atawuriko arabahatira gutaha. Imiryango amajumu 8 ya mbere ntibatanguye gusinya kuri ivyo bipapuro. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi ngaho onye induta maze adutegurira ino nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania avuga ko imiryango 108 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumaja n'umunani bariko baruzuza amafomu bazo bahabagira batake ikitandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Basika n'umunani cyo kwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ari uko batanguye kubatahana bayizuriza ku bibazo bitwaye intambi twa mukuru wa makazi niyo bazoguha kuryo dutahe kuko irya karata y'impunzi n'irya fomu batanga utwitegeka kuzodusiga ku bibazo bitwaye intambi batacaguha iyo emusoro wabujije uruzi dufashe nka dekarasi iza kapuro ka mbere babahaye biyanditse cyari yanditse ko ati njye naka ndemeye gutaha kuko ushaka kwibanza atagahata kubyo ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi.
Gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamwo.
Wakani wazotigira mu nama ingaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazoduhagira bazotana ku ntara ku ntara ubundi bazitubatanisha bumva urumva bazoza baravuga bati namba ari intara runaka ikikigiwe namba ari ntamakamba babandi batahana n'amashamba yiyandikishije bagaheza bagahikije bace batahana bace bavuga bati yakikije nta ruyizi babatahane bahikije bace bavuga hakikiriwe nta cyankunze niko bazoza batahana nta kubatahana ikivunga intara bazoza batahana intara ku ntara bazimanika bahikije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuriragewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ubwo bashakiza ikintu nawe ikagitaha icyo kiburundi.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244 nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere nkirahira cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bipfuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse ayo mahera atasha ronka amadolari 60 hamwe n'imfungurwa za mezi atatu urumva cyavuga ati kangende gutwayo y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha nkambi ikugagwa mu kwezi kw'2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje kera nta numwe arataha
haraheza amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
iyo ntawo bigeha kuko uraje ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guhezesha nk'amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baze kuyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bapenga hi Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohava tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ivyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kondweze abandi barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America
urakoze Pierre Claver Niyonkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yuguruye kuri wa kabiri ibikorwa byo kubaka igice cy'ibarabara rya Bujumbura cy'ibitoke gitwa RN5 abaca muri iryo barabara rero umunezero ni wose bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo byarihoramwo umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye ino nkuru
igice cy'iryo barabara rya Bujumbura cy'ibitoke ibikorwa byo kurisanura byuguruwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kivaho bita kuri Shanike mu gisagara cha Bujumbura gushika mu gace ka Nyamitanga kari ku rubibe intara y'ububanzi hano n'intara cy'ibitoke kuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'amabarabara mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta Vincent Bayubahe baba abagendera mu modokari ku makinga ku mapikipiki ikana bene ivyo vyuma byunguruza abantu n'ibintu bakinguruka kwiryo barabara rigiye gusanurwa bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo biri muri iryo barabara zahora bibabuza amahoro bafasha urugendo
mu bisanzwe ntawo bora kudakenguruka iki gikorwa ni igihoho gikomeye cyane kizotuma igihugu cacu tubyandira imigendranire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community ntiworaba ukuntu hari hameze naye abantu bafite imiduga batubwira yuko imiduga yabo yajege yaheze
mu bihe biheze kwibarabara ryari ryarapfuye gose ariko ubu turavye ibikorwa batanguye kudukorera kwiryo barabara turashima ku ntango bageze ko ku ntambwe bariko baragira
nabajeje intwaro bo mu gace cy'iryo barabara ricamwo barashima ko rigiye gusanurwa badasize inyuma akamaro k'iryo barabara mu by'ubutunzi Leopold Ndayisaba ni mustandere wa commune Gihanga ari muri abo bashima
uvyo kuri ndakenguruka cyane akengurukira leta y'u Burundi yarondeye ubwo buryo kugira ngo bashobore kuza kudukorera ino barabara bitugora ahantu twakoresha hafi minota 45 dushika Bujumbura ubu tuzakoresha minota 15 imodoka abazigendesha bahora bidoga yuko bamama mu kuzikoresha mu magaraje ubu kuvyukuri agiye kuba gahengwa n'abahora bashaka kuduza bavuga nti itike kubijanye no kuguruza abantu n'ibintu nibaza ko batazoronka icyitwazo ahubwo nabo nyene bazokorerwa bakagabanura je mbona kuvyukuri bigiye kudufasha cyane kandi bizotuma na Gihanga yacu ibanyabagenda turonka ingenzi ko hari benshi bahora banka kuhaza kuberako ibarabara imeze nabi
kugira bikunde ako gace kasha ni Kinyamitanga gasanurwe harabafashije leta y'u Burundi mu kwegeranya miliyoni zirenga 38 z'amadolari y'abanyamerika kuko umuyobozi mukuru w'igisata cy'amabarabara mu Burundi yabishikirije
ubu hakaba haraguzwe igice cya gatatu cya Nyamitanga gushika kuri Shani ibirometero 30 n'imetero 100 ku mafaranga leta yarondiye mu bihugu nyakobushanganje je kuzondagura ibikorwa rero bigomba bitangure hari maka zuhuwa nishamwe mitasuri ya satome kabajia uziyo soko kumamia jene wena tanu nimi yona majishavi na nilongi mwazivi nina mafara makia ya kwe juu ikazuhuwa mwaya kwa mezijuni munani ikazuhuwa nishamwe yitwa megi ya walamu imwezi kitabu nisho dosi leans hamwe yoro nimushirangaji mwazia eta
Kugira iryo barabara rifatanye Burundi, u Rwanda na Tanzania rirangire, ku ruhande rw'Burundi hasigaye gukora igice cy'iryo barabara kiva mu gisagara cha Bujumbura gushika Inyanza Lake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kireha n'ibirometero bigera ku 125 ikagwema muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanahuguruye ishure ry'imyuga Complexe Scolaire de Kagwema agendera ishirahamwe rifise iyororero ry'ibitungwa bito bito anahereza imfashanyo z'ibifungurwa bantu nikora muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amakuru yacu tubabandanirize mu ihinguriro ry'amata ryo mu Kigyama ni muri commune Songa y'intara ya Bururi mu Burundi rivugwamwo ubukene bw'umuyaga nkuba n'ibikoresho bigezweho byo kubika amata. Ubwo bukene butuma umwimbu utaba mwiza, buboheye amaboko imugongo aborozi bo muri ako karere nk'uko bavyivugira, bagasaba gushigikirwa kugira ngo biteze imbere. Ivyinshi ku ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu Chris Munezero.
Aha turi ni mu bigo by'ihinguriro ry'amata ryo mu Kigyama komine Songa intara ya Bururi byubatswe ku buringanire bwa hegitari 58. Naho benshi twakuze tujyumva kuko yashinzwe ku ntwaro z'ababirigi, uyu munsi abarirongoye bari mu kiringo ryo kurivyura inyuma yaho rishiriwe mu minwe y'abigenga. Nkuko twabisanze iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigyama rironka amata agera ku malitiro 150 ku munsi yonyene ariyo rikoresha mu guhingura amaforomaji ashogwa mu micungararo n'ahandi. Ugereranije n'imyaka iryo hinguriro rimaze rivugwa, umuntu yo kwitega ibikoresho by'akarorero bihanitse ariko uretse bikeyi bikora mu guhingura amaforomaji n'amavuta y'amahoke, ibindi biracarondegwa nk'uko bivugwa na Patrice Jean-Claude Ndayizeye arongo iryo hinguriro.
Nuvuga nti turi muri faze kwivyura bukewe kugira ngo tube tugire inyubakwa dusube tuteze imbere ubworozi, ntiturashika ku rugero nuvuga nti kuko yokora ubushobozi bwayo bwose tuba dukora nk'uko usanga ari nka proje mugabo mu dufise intumbero yuko ikigo cifashe kitunganya kugira ngo ibikorwa bice.
Iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigyama rifise kuri aya mango inka 25 gusa zirimwo inka 17 za kijambere kugira rishobore kubandanya ririkora ku mata ashogwa n'aborozi bo micungararo. Jean Baptiste Nimpagaritse ni umwe muri abo borozi avuga yuko ashima inyigisho zo korora no kurima kijambere ahabwa n'abakozi b'iryo hinguriro ryo mu Kigyama ngo kuko rimuha icyizere cyo gushika ku migambi yo kwiteza imbere.
Umuntu arashobora kuronka litiro 15 ku munsi ukishoreye muri elektriki ryame cyo kigore yo kishakiza kiratugurira twe duhera umuntu acyo zaratwegeranye kuko abantu benshi twari tubaye mu nzu za nyakatsi ariko gushika ku migambi twipfuza turashobora kuba tuba mu nzu z'amabati turipfuza yuko nko mu minsi iri imbere bitumwa vya kijambere bimaze kugwira bikaba byinshi nko tuyisunze leta ingene yorora turavuga tuti dushike no kwibara batugure amaparisera twubake amabotike dushobore kudandaza tugume dutera imbere. Leta iri kiryama ni kizero ku banyagihugu baherereye ndetse n'abandi. Cyo tubasaba rero ni ukubandanya mu iyo migambi ndetse jo bakaronka zazi nka ziva hanze zikamwa amalitiro menshi menshi bakazizana aho twegereye kugira tuzironke ku imbuto.
Kugira iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigyama rishobore gukora ku rugero rushimishije ngo rirakeneye aborishigikira nk'uko abarirongoye bavyiyemerera.
Kugira ngo ugire ibikoresho bya leteri bisaba uburyo bwinshi kandi bisaba no kubise marche yaho ushorera uravye ubushobozi bwo kugura bw'abantu bashaka kugira nk'ibyo guhingura amata yo mu masashi canke ibindi mugagasanga aho uyashorera igiciro babishyizeko abanyagihugu bashaka kubigura yabona ko nta matara meze nk'ubu yatamatara ariho abantu bashaka kubika mata bashaka kugura mata menshi uko bazi yuko bayabitsa capa
nka hamwe ryoro nk'abarifata mu mugongo iryo hinguriro ryo mu Kijyama gifuza guteza imbere kandi imigambi yo guhingura ibifungurwa by'inka amavuta y'amahoke hamwe no gutunganya imirima y'akarorero Chrissy Munezero isonga mu ntara ya Bururi kubwijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ejo gya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya Burundi n'u Rwanda biri mu bihugu bivugwamo irwirana ry'abantu mu kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye mu kanya na professeur Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika Université du Lac Tanganyika mu Burundi yamusiguriye ingaruka ho muri ndu shobora kugira ku butunzi bw'ivyo bihugu n'ibidukikije reka tubatega amatwi
kw'ivyo bihugu uko ari bibiri bitowe cyane nibyo hari abantu benshi nibaza yuko uteranije uko ari bibiri haba hagati miliyoni 24 na 24 n'inusu kandi ibyo bihugu bisa n'ibiringaniwe mu bantu babibamwo ibyo rero si by'ubu ni bya kera cyane bisa nuko ariko byane kuko imbere umuzo w'abazungu hariho ubutandukane hagati y'ibi bihugu bibiri n'ibindi nka Congo cyangwa na Tanzania ahanini biva kuko ari isi imeze neza uretse nk'ikiyaya cimbo cyangwa kumoso n'igice ngo cy'ubugesera n'ahantu bitari byegereye iyo hari ibihugu bitashoboye kuja kubonana na n'ibindi n'abantu bavuye mu yindi mihingo kugira ngo babandukize indwara nk'uko bimwe twita esclavage ku gushyira abantu mu buja nibyo niko byarahashitse mugabo ntibyadutwaye abantu benshi rero ibintu bigize aho bigize nibaza yuko ugereranye yo kilometro kwa gadarato turi hagati y'abantu 150 cyangwa 500 cyangwa 150 ariko rero uturere tumwe tukaba turimo bake gusumba ngaho ariko tundi tukabamwo benshi cyane gusumba ngaho ugasanga bageze ku 600 ku 700 ku 750 mu gihe rero benshi bagitunzwe n'isuka abo bantu mu by'ukuri babatanguye kuba benshi
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Jean de Dieu Jean de Dieu
yego ndabaramukije n'amahoro
n'amahoro akabazo kawe
yego jewe na gerageje kumviriza umutumire mwatumiye ariko hari ukuntu jewe ngakije kuraba ku mwaraba uko nabanyagiye gari benshi ngaha mu Burundi kandi nkaraba n'ukuntu benshi arabarimye ku bantu bize reje nashaka kubaza nk'imugihe naho abize bace baba benshi hama barimye bagacaba baba bake numba yuko naho nyene hazohava haba ikibazo cyo kubora ibyo dufungura cyaje cyane cyarije
ye urakoze reka professeur Ngayimpenda hita gusubiza
nibaza yuko atangorane yo bamwe ubwambere bwobwo nashaka tujya ritiranya umurimyi n'utize kandi nibaze yuko uwizwe gashobora kuba umurimyi rero ko abantu bokwiga ari benshi nibisigura yuko batosubira kurima ahubwo borima kumbure bakarima neza gusumba uko barima ubu mu byukuri kwibaza ko mu Burundi uyu munsi hari abarimyi benshi ntibatwatarije ibyo ni iki igituma tarije nuko kugira ubumurimye utegerezwa kugira ahurima ukagira ibyo urimisha ukamana imbuto ukabufise amase ukabufise ikintu n'umunyu kiyo go gutuma wimbura neza ibyo byose rero nitwama tubikwije abarimyi benshi cyane batakigira aho barima harya benshi umubaji yica akora kugira ngo n'umurimyi ariko nibiba ari byo gozi kuko umurimyi ni usarima n'ubutagira harima rero bakubwira ngo n'umurimyi icya kabiri hariho umurimyi kumbura asisuka asise n'aharima ariko atagira byose binamugora no kugira imbuto cyangwa binamugora nuko aronka bwanashamba umugoronome hafi amwereka ingene atunganya isi yiwe ugasanga nta munsi imbuto zirobanuye rero naho twita sibyo kandi byongeye two kwiga ibyo tugabanya abarimyi kumbure hariho akantu gakwiye kuva mu mitwe y'abantu kwiyumvira ko wari uturima ahubwo warize ukagira imana ukaronka urima ukaronka n'icyo urimisha ni ukuvuga ibikoresho urimisha ukagira imbuto ukagira ibitabizi ukagira n'abakozi bakwiye utarabyaye ukaronka icyo bahemba ni weza ukarima neza rero nta ngorane tworonka ngo twaronse abize benshi ahubwo ingorane tugira ni uko dushobora kugira abize benshi muri abo barondera icyo kintu bize rimwe rimwe ntukibone wamubaza uti none wewe mu by'ukuri ujya gukora iki mu buzima ntukibone neza akakubwira kumbure impamyabushobozi data wanjye yo afise muri abo baraba mu by'ukuri icyo ashoboye ugasanga iyo diploma afise ntiyamuhaye ubumenyi bwinshi ntiyamuhaye uburyo bwinshi bigaca rero bigira ko nuko aca yishyira mu mutwe ko ategerezwa ko leta iteza kumuronderera akazi iteza kumuronderera icyicaro itegereza kumuhereza umushahara hanyuma yo ugasanga nawe kazi akaronse nawe ntahindukiye ngo agirire akamaro kanini wa wundi yasiga ku mutumba wa murimyi yasiga ku mutumba nawe atashoboye kwiga nkawe ikibazo rero si uko hoba abize benshi ni uko hoba abize benshi ariko bize nabi cyangwa bifata nabi cyangwa babuze icyo bakoresha kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere.
Kuri telefone turi kumwe na Ngiririmana na Alexandre, duhere kuri Ngiririmana. Ngiririmana we, akabazo kawe?
Akabazo kanje ni nyungane ndese mbona kibazo gusa. Uyo mu professeur ndumva arasobanutse cyane ariko ikintu kimwe abantu birengagiza ni kimwe. Twebwe ibihugu byacu Rwanda n'u Burundi hari kimwe abajeje by'uburimyi batatugerera ko neza kandi na leta no mu gufanisha imigambi badashobora kugira ko bavuye banatoye ni ukuvuga isi ni mwene wacu ni kiremwa nk'uko nabwo turi biremwa ni ukuvuga ikiremwa ntati ntakirekure kugira nabi ikigundi cyacu isi ni ukuvuga nubwo bavuga bashyiraho politike z'uburimyi bashyiraho politike z'iki ariko imvi ntibagiza baragomba kuyikamisha bakayikuramo ubutunzi bakayikuramo byo ibikenewe byose byo kwinezereza mubwo bakibagira ko nayo idote bigashavura ikagira ibintu by'ingaruka igenda iragarurira ku bantu kandi bikagira ububasha ku bantu kandi bakabaho nabi ni kuvuga nk'akarorero nk'ahantu nko mu makomine za Kayanza bimbo Butare urashobora gusanga barimba bakagira atusibye amashyirahamwe amwe ubu ariko babigira neza ariko kiragira ko tubasubizaho ivu ahagiye hava ivu ndimwe aba haze urubuye ubundi nagoma maze professeur kintu ariko ategekanya kimwe ahanura nka leta cyangwa ahantu abapuranisha imigambi y'igihugu ku bijyanye n'ukuntu bashobora gutegura avuye Ubutare agasubira gukorerwa iyindi migambi kuko abenshi hareraguri gusanga uhura ari bibuye byandamye ku musozi hamaze ubona inzuzi zuzuye ugasanga ibiza byatangiye kumbe biterwa n'iki biterwa n'uko abanyagihugu twikunda tukibagira mwene wacu ari yose ari nayo izodutunga tukabaho ngo Imana yavuze ngo muyibungabunga ibyo Adamu abantu bakiyibungabunga ari nabyo tubona za Bujumbura za Gatunga usanga abantu amazu yabapomagurikiyeho tukiyumvira kurima tukiyumvira kurima tukibagira yuko natwa yose twagomba kuzorima yoba yamaze kononeka ariko tuyononye nabwo wazo mutumira ikintu ariko arahimiriza asaba yeta cyo tuma isi uko tuyirima ko tuyirondira ko ibyo tuyirondira ko natwe cyo twagikorera kugira nayibandanye ibaho neza ni ikintu nagomba na cyo magitangira umuco ayatange neza insobano nubwo bavuga ibyo kurima nushobora kurima ku isi bamaze gutembagaza niwo mugambi urashe bahimiriza leta ku buryo amaleta yacu ashobora kwitaho ku bijyanye no kugira ngo isi yamari yayinde nabyo leta iregera yashaho imikobeko ariko ajyana kuri inyungu ndende uyusanga ari bimangamanga bategekanye iki kugira isi yacu
yego ngirira Imana urakoze maze ikibazo cyawe ni kirekire nagira ngo nsabe Alexandre abe yihanganye ntagende muhaye urubuga wasanga bibaye byinshi cyane hanyuma bikagorana kubisubiza
nibaza yuko mu byukuri icyo kibazo ciwe ntakimye byinshi nza kukivuga ko kuko yaguje ukuri kurima isi ni kiremwa uko tuyikoresha niko tituka nacyo bituma mbere na kera ubuhinga butaratera imbere byumviye isi cyagutse haba hariho aho barima hanyuma naho baraza mu itongo rimwe hama hariho imbuto zifitikanya zikurikirana abantu bakagusigurira bati avuye imbuto kanaka naje iwacu nakuze avuye ibiharage baca baharima amasaka ku mwaka ukurikira avuye amasaka bari barabonye bari barize bakabona ibitegwa bishobora kubishikanya nkuko mukomene umushike bavuga bati igitegwa kanaka nicyo kimene umushike amaze gutituka bakavuga bati amaze gutituka byiza uharima iki ukarima kibi unaho rero isirikiraga naho nyine ibyo byategerezwa kugumaho mugabo ukongera ukayitabira ushako amase uka kimikobeko ukayikingira inkukura n'ibindi nk'ibyo ibyo yavuze nibyo yatanze akarorero ko mukayanza cyangwa gutanga ubundi burero bwinshi ari Bujumbura ku mitumba ihanamiye Bujumbura baraja barimba amabuye ay'urukubakisha cyane cyane ubwo harya ukuyibuye mu gihe atakindi uhasubije ishirishika ku buryo bimaze gushika umuntu akaryama ari mu nzu ugaca yatwawe akorokeye mu manga none icyo nuhanura ni iki icyo nuhanura ni sinagishasha ikintu arahinga barahanuye ni uko isi yobungwabungwa kugira ngo rero isi ibungwabungwe wumviriza abayabyize wumviriza abahinga babyo ugakorera ku mpanuro zabo bakubwiye bati ntahasiziza kuharima ukareka kuharima bakubwiye bati ibisi yitere ko imbuto yiniyi ugatera iyo mbuto bakubwiye bati uno mwaka ahantu kaharima haratwagwa ukareka kuhatwagwa kandi nitwihende no mu bihugu bitsinde ni mwana n'abazungu murabizi no mu bihugu buteye imbere bwana shamba agronome arakubwira ati hari umuyaga mwinshi ntuhatere igitegwa gikura cyane tera kigufi cyangwa anahotera igitegwa gikura cyane kugira ngo gikingire umuyaga birya bindi byohava bihura n'igihuhusi hanyuma bikagorama cyangwa bikononekara rero kugira ngo isi ntibugaragwa urayitiganya isi iragiganywa ukayitera ko ibiti ariko hajya n'ibiti bibisa hariho igiti kinonuza isi hari ikindi kigaburira hariho igiti kinywa amazi menshi iyo ari menshi hariho n'ikindi kitayanywa mu gihe nawe ubu yakeneye kugira ngo iyo si igutunge ibyo byose rero bihabwa n'abahinga mu by'ukuri abantu batunganya imigambi ya leta baba bakwiye ubwa mbere bwo kuba abahinga umunyepolitiki agafata ingingo abanje kubaza umuhinga
nuko rero bagenzi mukundira dijo rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri kano kanya bigaca bibaye birangiriye ngaha anye turamishimiye amenyesha makuru baturokanije ano makuru Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahaze twari kumwe kuri micro reka dusezerane ndabatumira mu makuru yacu ari imbere Gece saa yine n'iminota 30 Ruganda rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda rikoro yabategurira ahanini na yavugwa kwisi.